nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabaramukije mwe bumwese mukurikirana radio Inzamba agateka kawe nongera ndabahikaze mu isango ry'amakuru mu Kirundi twabateguriye kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya gatandatu kigarama umwaka w'2022 ayo twabatorokanje nayo tuhere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Hari uruhigi ruriko rugirirwa abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu ntara ya Ruyigi kuva mu mpera z'ukwezi kw'11 kugeza uno munsi bakaba bapfunzwe igipolisi kijejwe imbibe kibagiza ho mu Burundi batayifitiye ibyangombwa. Ibiteye amakenga imiryango yabo kuko mu bafatwa haba hari abavukiye mu Burundi bakanahakurira uno munsi bageze mu zabukuru. Abanywanyi babiri umugambwe SNDD-FDD bavuga ko bagize uruhara mu ibogozwa rya Mustantera komine Nyanzarake baraye birukanywe mu mugambwe SNDD-FDD. Ingingo yafashwe mu nama yahuje abaserukira inzego z'umugambwe mu ntara yose ya Makamba ni mu manuko bw'u Burundi. Impunzi z'abarundi zivise ubumuga mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania zirasaba ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi HCR kuzitaho no kubaronsa ibikoresho bya nkenerwa mu buzima bwabo. Akamo gatewe mu gihe kuri uno wa mbere hariko hahimbazwa mu gihugu cya Tanzania umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga. Amakuru twabateguriye saya gusa mukanya murakurikirana amakuru mu idonido nkaba ndabahaye n'ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Amakuru twabateguriye tuyahere mu gisata cha politike. Abanywanyi babiri b'umugambwe SNDD-FDD barirukanywe muri uwo mugambwe ku muhingamo wo kuri uwa mbere muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Abo birukanywe n'uburongoye umugambwe muri komine Nyanzarake hamwe n'umujenama wa komine yagirizwa kuba yararongoye inama yakuye abarongoye inama mpanuzajambo ya komine Nyanzarake. Reka inkuru tuyibaze Karine Dusabe.
Abaraye birukanye mu mugambwe SNDD-FDD nuwirongoye muri komine Nyanzarake Tade Ndayishimiye hamwe na Melaki Abonimana yararongoye inama yo guhagarika Musantere Marie Gorette Irankunda hamwe nabo bakorana. Ku byerekeye Tade Ndayishimiye, Gilbert Nduwayo yarongoye mugambwe SNDD-FDD mu ntara ya Makamba vuze ko ahagaritswe mu mugambwe SNDD-FDD kubera imvo zitatu. Ya mbere ngo nikose cyo kurenga ibigo, ya kabiri ngo Tade Ndayishimiye yagombye gusenyura inzego za komine akoresheje uruyeri, ya gatatu nayo ngo yadandaje umugambwe mu kwifatikanya n'abanywanyi w'umugambwe SNL. Melaki Abonimana wewe ngo yahagaritswe kubera yifatikanije n'abakeba bo mu mugambwe SNL mu gukura Musantere wa komine hamwe no gusinyisha abajenama ba komine abasanze mu kirabo. Nkuko bivugwa na bamwe mu banywanyi ba SNDD-FDD bari bitavye iyo nama, iyo ngingo yashikirijwe ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Byashikirijwe na Gilbert Nduwayo arongoye umugambwe SNDD-FDD mu ntara ya Makamba mu nama yari yatumiyemo abarongoye uwo mugambwe ku mitumba no mu mazone yose, abarongoye imihari y'imbonerakure n'abakenyera rugamba ku mitumba no mu mazone, abakuru b'imitumba batowe muri SNDD-FDD hamwe n'abarongoye amazone bari muri SNDD-FDD. Iyo nama ngo ikaba yari iyo kubasomera ingingo kuko atanumwe yahawe ijambo. Inyuma y'izo ngingo, Gilbert Nduwayo akaba yaciye afata ingingo yo guha uburongozi bw'umugambwe uwitwa Eliezer Ndegeya yaho yari icegera c'uburongozi bw'umugambwe mu ikomine.
Karine Dusabe arakenuye bamwe mu bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda mu ntara ya Ruyigi bamaze igihe bariko barahigwa buhongo n'inzego z'igipolisi bagizwa kuba mu Burundi bidaciye mu mategeko. Bamwe muri bo baramaze gufatwa aho abagera kuri bane bagifunzwe. Ariko rero amasoko atandukanye yemeza ko abo banyarwanda bamwe bavukiye mu Burundi bandakomotse ku bavyeyi bari barahungiye mu Burundi. Bamwe muri bo bakaba bize mu Burundi bongera baranahakora, hakaba hari n'abamaze kuja mu karuhuko k'izabukuru. Inkuru tubaza Eddie Claude nini nahazwe.
Mu ntara ya Ruyigi vyatanguye mu gitondo cyo kuwa 26 munyonyo mwaka 2022 ipolisi icatunganya itsekeza ryo gufata abantu ico gikorwa cyo gufata abantu cari kirongwe na Musere Francois arongwe igipolisi kiraba abinjira n'abasohoka mu ntara ya Ruigi igipolisi cazindutse kizunguruka ingo zose harimo umugore canke umugabo w'umunyarwandakazi abantu bagera ku 10 barahagarikwe uyu munsi bamaze kumvirizwa mu gipolisi bamwe muri bo baciye bajanwa mu bibohero by'igipolisi cungaho mu ntara ya Ruigi inyuma y'iminsi 10 bane muri abo n'ubu baracapfunzwe nabo ni gwa mukwaya Inyas rusanga ba Calixte Nkurunziza Faustin batazira bitege na Munyentwari Albert kumakuru dukura ku mugwa mukuru w'intara ya Ruigi uyu Albert Munyentwari amagara yiwe ntiyifashe neza kuko asanzwe agwaye ingwara zirakira amakuru nyene abandanya avuga ko hari n'abandi baciriwe agace ko bari ku rutonde rw'abarondegwa basigaye babayeho binyegeza gushika ubu abajejwe intwaro mu ntara ya Ruigi ntibashima kuvuga neza icyo abantu bazira ariko bamwe mu begereye abategetsi bavuga ko bagirizwa kuba babaye mu Burundi bidakurikije amategeko ariko rero abo bantu bariko baragirizwa kuba mu Burundi bidaciye mu mategeko bamwe niho bavukiye abandi bahamaze imyaka myinshi bize bongera bakora mu Burundi muri bo hari n'abari mu karuhuko k'izabukuru nka Albert Munyentwari yahoze ari umuganga w'ibitungwa bita technicien veterinaire kandi karero na kuitwa kwezi kola yize ibyigwa bya kahise akaba ari mwigisha w'ico cigwa amashuri yisumbuye yo mu ntara ya Ruigi uyu kwezi nawo nyene akaba yari yafashwe ariko acari kugwa kubera amagara yaramukitse ntiturashobora kuvugana n'abajejwe igipolisi n'intwara mu ntara ya Ruigi ngo twumve icyo wayivuga ko ayandi makuru uruganda rwa radio Inzamba rufise nuko no mu zindi ntara nka Ngozi na Muyinga hari abafunzwe muri iyo nzira nyene bagirizwa kuba mu Burundi batabifitiye uruhusha mu gihe basanzwe ariho bavukiye kandi bahabaye igihe kinini kabo mu Ruigi
Ediklo de ninazwe nawe urakenuye ibiganiro bigira gatatu bihuza leta na Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo hamwe n'abarwanira ku butaka bw'ico gihugu hamwe n'imihari idaharanira ivya politike byari kubibera i Nairobi mu gihugu ca Kenya kuva ku igenekerezo rya 2008 z'ukwezi kwa munyonyo twaraye dusozereye byaherahejwe kuri uno munsi wa kabiri igenekezo rya gatandatu kigarama ibyo biganiro bikaba byari birongowe n'uwahoze atwara igihugu cya Kenya Perezida Uhuru Kenyatta akaba n'umuhuza muri ibyo biganiro mu byo bumvikanye ko nyamukuru nuko imirwi yahora irwana igiye gukorana na leta ya Kongo kugira bashire mu ngiro umugambi wo gusubiza ibigwanisho bagasubizwa mu buzima busanzwe iyi nkuru twayiteguriwe na Alexandre Niyungeko
Ibyo biganiro bikaba byari bigizwe na leta y'intwaro rusange ya demokarasi ya Kongo abaserukira imirwi irwana muri icyo gihugu cya Kongo baserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki hamwe n'abakore ibyaha byo gufatwa ku nguvu bose hamwe bakaba bahurije ku bintu nyamukuru bikurikira ishyirwa mu ngiro ry'umugambi wo gusubiza mu buzima busanzwe abari bafashe ibigwanisho no kubibaka iyo mirwi irwana igasaba kandi ko babarongoye boshirwa muri uwo mugambi wo kubasubiza mu buzima busanzwe hakanashirwa mu ngiro ibyo basaba byose basaba kandi ko uwo mugambi woronswe uburyo bukwiye kugira ngo ibyo bemeranije bishirwe mu ngiro byose muri iyo nama imirwi yose yarasabye ko rekurwa bafunzwe bose basanzwe batagirijwe ibyaha by'ubwicanyi abari muri iyo nama basaba makungu gushigikira leta ya Kongo gushira mu ngiro ibyasabwe na bose kugira ngo umugambi wo kugarukana amahoro mu karere k'ubuseruko bw'ico gihugu ushirwe mu ngiro atantambamye na cyane cyane mu gushigikira uwo mugambi wo kwakirigwanisha no gusubiza mu buzima busanzwe abafashe ibigwanisho abahasabwe guhagarika ingwano no kurekura abana bari mu mihari y'abarwanyi hamwe no korohereza amashyirahamwe y'abagira neza gutanga imfashanyo bitagoranye inama izokurikira ikaba itegekanijwe kubera Igoma na Bunia mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza kugira ngo bigire hamwe ibyaranguwe mu byo biyemeje no mu kubandanya umugambi w'amahoro urama ibyo biganiro bigira gatatu bihuza leta ya Kongo n'imirwi irwana ku butaka bw'ico gihugu yatanguye ku igenekerezo rya 2008 mu Nyonyi Nairobi muri Kenya bihagarikiwe n'umuhuza yagenwe na karere Perezida Uhuru Kenyatta
Alexandre Niyungeko arakenuye tumira mate dure tubandaye makuru twabategori
Inzamba
tutandukire ayavugwa mu gisata cimpunzi imyidogo ni myinshi mumpunzi z'abarundi bagenda n'ubumuga mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania ni mu ntara ya Kigoma. Bavuga ko igisata cyabone kijejwe impunzi ku isi HCR kitabafata nk'abandi kandi ko batabaronsa ibikoresho bya nkenerwa mu buzima bwabo. Basaba ko ico gisata kibatunganiriza kikabafata nk'abandi bose bahunze igihugu cyabo. Ivyo akabivuga mu gihe kuri no wa mbere hariko hahimbazwa mu gihugu cya Tanzania umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga, ni mugihe amakungu yo awuhimbaza kwigenekerezo rya kabiri Kigarama uko umwaka utashe. Umviriza umwe mu mpunzi zibangaho mu ikambi ya Nyarugusu agendana ubumuga.
Iyo tugiye gushyikiriza ibibazo byacu cyane cyane ishyirahamwe HCR kugira ngo itwumvirize natwe dufashwe, abantu babarengwa kuko twebwe duhura n'ibibazo usanga bamwe bamwe tudaronka n'izi nkoni baduhaye ngaha cyo kugenderako cyangwa tudukinga two kugenderako. Tubye rero muri HCR natwe gusaba protection nk'uko abandi babikora kugira ngo batwumvirize, abo muri HCR ntibatwumvirize. Biranabura bakitorera abantu bakomeye bakingira bakabumviriza bakanabakorera ibibazo byabo bikagenda neza. Mugabo twebwe twamugaye baca batubwira ngo mwebwe ngo ibibazo byanyu ngo genda ngo mubibwira ngo ajye amashyirahamwe ngo bajejwe ngo niyo ngo adoheda ngo gashikana ngo ibibazo byanyu ngo tukamenya ingene tubakurikirana. Ariko nta kintu na kimwe badukorera, tubwiye kuri aba nabo batujejwe bakavuga ngo byose bwo ntitubijejwe ngo nibyo muri HCR. Rero twagomba gusaba HCR ko yocungane n'abandi bantu bakomeye. Za umuntu agendana ubumuga arashoboye, hariho ibyo mbere usanga umuntu akomeye adashobora, ugasanga ugendana ubumuga arabishoboye.
Muri ano makuru hari uwasabye kubeshuza ivyamuvuzwe ko biciye muri radio y'Inzamba uwo nawe n'uwuserukira impunzi mu gihugu c'Ubuganda avuga ko ataruhara afise mu ifatwa ry'abantu inyuma y'aho impunzi y'umurundi yamwikamiye na Kivale iburiwe irengera umuntu uheze. Radio y'Inzamba yashikirije inkuru ivuga ibijanye n'ibugwa irengero ry'uwitwa Didas Habyarimana impunzi yamwikamiye na Kivale, bikaba byavuzwe ko haciye hakurikirwa ifatwa ry'abantu batari bake kandi ko Damien Nyandwi aserukira impunzi muri ico gihugu yobariwe ari nyuma y'iryo fatwa. Ubu nawe akaba abihakana yivuye inyuma mu byo yagirizwa tumutege yompi.
Mbere nkabamenyesha yuko na jewe Damien Nyabenda ndongoye community y'abarundi muri Uganda, nanje bari kurangira ko matohoza kubera ibivuye kuvyo Liberanda yishimiye yavuze, akaba ari nawe yazanye ubwa mbere aya makuru y'izimira rya Didas. Iryo fatwa rero liraba uwo muntu wese afise icyo bamukekako, kandi nibaza ko mubitegera yuko no mu kindi baravuga ko agataka yataka katarondererwa. Jewe rero ifatwa rya iri defense ntaho turi ntacyo ndariziko. Ibura rya Didas narimenye ari uko uyo Libera n'uwitwa Emery batwaye abo mu iperereza ryo ngaha muri Uganda gufata umwe mu barongozi ba komunote ndongoye yitwa Munezero Liliane. Ivyo navyo mukaba muvyumva yuko mugenda umurongozi nkumva ko umwe mu barongozi banje ariko aramererwa nabi, sinohava nicara ngaho onye ngo ngere ntagiye kuraba ibyamushitseko. Ibivugwa ko Enoch ari je namurekuje ntacyo ndabiziko, kuko yaba Enoch yaba n'uwo Didas yabuze abo bantu bose naho twohurira mu nzira norengana, kuko nta n'umwe nzi canke wengwa amenye. Aha rero niho nashaka kugira ngo ngeze ku bibazo vyanyu mwambajije, ariko nimwaramuka mushaka canke radio Inzamba ishaka kumenya ico bivako n'ababitera, nditeguye kuzobaho umusho kugira ngo mutahure neza ibiriko biraba ngaha muntu z'Ikampara ngaha muri Uganda cyane cyane muri community y'impunzi y'abarundi, ico bivako n'ababitera n'ico bashaka gushikako.
Damien Nyandwi aserukira impunzi z'abarundi mu gihugu cya Uganda. Ni iryo jwi riciye risozera amakuru twateguriye kuri uyu wa kabiri. Reka nshimire mwewe mwese mwari muduteze yompi, nshimire n'abagenzanje bayadushikije kuyegeranya. Bonfils Niyongere nariko ndayabashikiriza, ndabifurije kuroranirwa aho muri hose naho ubutaha.